Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazo. Mu Burundi uno munsi habereye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama yemeye kongera ikiringo inteko zo mu muryango wa EAC ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo.
We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate of the East Africa Regional Force for another 6 months.
Uyu ni president wa Kongo wa Kenya William Ruto. Muri make aha yagira ati dufasha akaryo kugira ngo dukeze Kongo yemeye kongereza ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo c'amezi atandatu. Amakungu yazirikanye amabategwa n'itabi mu Burundi abarisogota batera bagabanuka banshi mu bakirinwa barenza imyaka 40 turabigarukako. Muri Namibia abarenga 13 bo mu muryango umwe bamaze kwitaba Imana nyuma yaho bafunguriye umusururu utameze neza. Naho muri Kenya mashirahamwe abiri mpuzamakungu haranira agateka kazi na muntu yagiriza igipolisi cico gihugu kwica bakoze imyerekano 12 barimo abana babiri. Ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi ya maradio yanyu ku idonito. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika muri ano makuru yo kuri uno mugoroba. Reka tuyahere muri Namibia aho abantu 13 bo mu muryango umwe ari bamaze kumenyekana ko bitavye Imana nyuma yaho bafunguriye umusururu utameze neza. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Oriana itangishaka.
Iryo sanganya ryabaye mu karere kari kure mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ahitwa Kavango. Gitangazamakuru cha leta Namibian Broadcasting Corporation NBC cyatangaje ko abategetsi bakeka ko ubwo buyi banyoye bononekaye igihe bwavangwa n'ibisigarira by'imvuzo zakoze inzoga kama bari baherutse kugana. Icyo gitangazamakuru NBC nyene kimenyesha kandi ko hariho abandi bantu bane bakiri mu bitaro kandi amagara yabo ageraniwe. Bavuze ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ubwo buyi butameze neza bwafunguwe n'abantu 20. NBC ivuga ko abashikiwe n'iryo sanganya bari hagati y'imyaka 2 na 33.
Muri Kenya naho igipolisi cyagirizwa kuba caragize uhara mu iyicwa ry'abantu 12 barimo abana babiri baba baricye mu myerekano y'abatavuga rumwe na leta yabaye mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Ino nkuru yatangajwe n'amashirahamwe abiri aharanira agateka kazi na muntu ku isi, ayo nayo ni Human Rights Watch na Amnesty International. Fidele Niyongabo arabandanya ino nkuru.
Ayo mashirahamwe uko ari abiri ntashima kubona abakoze ayo mabi batariko barakurikiranwa. Avuga ko ubwicanyi ndengerabutungana ari ibintu biba kenshi mu gihugu cya Kenya kandi ko gukurikirana ababukoze biba gake. Amashirahamwe Human Rights Watch na Amnesty International yatangaje ko yatohoje abantu 12 bishwe mu kiringo c'iminsi 3 y'imyerekano y'ukwiyamiriza leta yari yatumwe ko n'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Raila Odinga. Iyo myerekano yari yo kwiyamiriza ubuzima butera buzimba kurushiriza n'amatora yo mu mwaka uheze yabaye mwamatati. Mu itangazo yashikirije hamwe ayo mashirahamwe yombi yavuze ko yatohoje ubwo bwicanyi mu biganiro yagiranye n'imiryango yabishwe hamwe n'ababonye ivyabaye. Amenyesha ko naho bamwe mu bantu 12 bishwe bagize uruhara mu myerekano benshi muri bo bariko bararengana canke bari mu ngo zabo n'abari mu bibanza bikoregwamwo imirimo y'ubudandaje. Kubwo ibiharuro bitangwa na leta abantu 3 nibo bapfuye mu myerekano yo mu kwezi kwa gatatu harimwo mu polisi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku ruhande rwa Israel na Palestina ibisasu byahitanye abarwanyi b'abanya Palestina batanu hafi y'umupaka wa Libani na Siria ejo ni mukankusi arakomeza ino nkuru
umutwe w'abarwanyi uvuga kugamije kubohoza Palestina The Popular Front for the Liberation of Palestine PFLP mu magambo ahinnye uvuga ko abantu batanu mu bari bawugize bishwe uyu munsi kwa gatatu kandi ko abandi 10 bakomerekejwe n'ibisasu hafi y'umupaka wa Libani na Siria. Uwo mutwe wavuze ko ibyo bisasu byarashwe ku mugi wa Kusaya kandi byamaganira ku bitero by'indege za Israel. Ibiro ntaramakuru by'umugongereza Reuters byasubiyemo ibyavuzwe n'umuyobozi mu gihugu cya Israel wavuze ko igisirikare cy'iki gihugu nta ruhare cyabigizemo. Umutwe PFLP wagabye ibitero byinshi kuri Israel muri iyi myaka 50 ishize. Harimo gushimuta abantu no gutera amabombe ku masosiyete y'indege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize PFLP ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ibihugu by'amahanga.
Ejo ni tubandanya utubwira iby'abategetsi mu majaruguru ya Cameroon bakoze inama uno munsi kuwa gatatu basaba kongera abasirikare bava muri Cameroon, Nigeria na Chad kugira ngo barungikwe ku mipaka ibihugu bihuriyeho inyuma y'ibitero byahitanye abantu batari munsi ya 12.
Ibyo bitero bya Boko Haram byahitanye abantu 12 barimo abasirikare batandatu kwa kabiri. Abayobozi bavuga ko abakoresha iterabwoba b'abakisilamu amagana menshi bafite imbunda bacengeye mu ntara irangwa mu mutekano muke ku kiyaga cya Chad bagaba igitero barasahura kandi bakura abantu umutima. Igisirikare cya Cameroon n'abayobozi muri guverinoma bavuga ko bakoze inama kuri wa gatatu atarashira amasaha 24 nyuma y'uko Boko Haram yongeye kugaba ibitero. Guverineri w'intara ya Far North isangiye umupaka na Chad na Cameroon Mijawa Bakari yavugiye kuri televiziyo ya leta ya Cameroon kuri wa gatatu ko perezida wa Cameroon Paul Biya yategetse abayobozi n'ingabo z'igihugu mu ntara ya Far North ya Cameroon gukora ku buryo intagondwa za kisilamu zinjiye mu karere k'ikiyaga cya Chad zihagarikwa. Yavuze ko perezida Biya yahamagaje iyo nama nyuma y'uko abarwanyi babarirwa mu magana bishe abasirikare batatu abakozi babiri bagasutamo n'abasivili babiri mu bitero bitunguranye byagabwe ku ngabo za leta ziri mu mijyi ya Mora na Zigagwe ejo kuwa kabiri. Iyo miji intara ya Far North ya Cameroon isangiye umupaka na Nigeria na Chad. Bakari yavuze ko Boko Haram yashegeshwe ariko kwikomeje kugaba ibitero yica abayirwanya yiba amatungo ibiribwa n'amafaranga. Igisirikare cya Cameroon kuri wa gatatu cyavuze ko abasirikare babonye imirambo y'abasivili 5 mu bihuru hafi y'umujyi wa Zigagwe kandi ko amazu abarirwa muri 40 n'inyubako za leta byasenywe n'inyeshyamba. Abayobozi mu gisirikare bavuga ko abasirikare bishe inyeshyamba nyinshi hafi y'umupaka wa Nigeria na Chad ariko nta bindi bisobanuro batanga.
Reka nshimire bagenzanje ku makuru baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ijya nino ku isi haba muri Afrika no ku yindi migabane yo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu mukanya tuja ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari vya Afrika. Uno munsi amakungu yazirikanye amabi atandukanye aterwa no kunywa itabi biharuro bishasha vyerekanywe n'ishami rya ONU yita amagara abantu kwisi OMS mu mpfunyapfunyo yerekana ko n'imiburiburi miliyoni imwe n'igice z'abantu kwisi bapfa uko umwaka utashe bazira ukunywa itabi. Mu Burundi muri kino gihe ibiharuro vyerekana ko abanywa itabi baguma bagabanuka abenshi mu bakirinwa barenze imyaka 40. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatikanije n'abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi reka tuyisomegwe n'umenyeshamakuru wacu ari mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Itabi rinyobwa mu Burundi riri mici ibiri hari ridahinguwe bazingira mu dupapuro bakadomeka bakabona gukwega koti hari kandi itabi bita ubugoro iryo naryo rihingurwa mu bishishwa by'umutumba w'igitoke banikira bagaturira hanyuma bakabivanga n'itabi mu kurinywa bashira gafu hagati y'amenyo n'iminwa yo hepfo bakaja baramira amate avanganye n'iryo tabi kubabugira ubugoro usanga amenyo amenyo yarahindutse mbere n'umunwa iruhande yayo matabi adahinguye hari matabi ahinguye atandukanye hamwe ahingurirwa mu Burundi ayandi agahingurirwa hanze mu Burundi nta mirima minini y'itabi uhasanga n'abaririma ni bamwe batera ibiti bitanu canke 10 kugira ngo bazoronke amababi basogota mu gatabi batiriwe bararigura ku isoko itabi ry'ibizingo nka ryose riva mu gihugu ca Tanzania aho mbere n'ugwaruka rutari ruke ruja guca ingero ubwo gwaruka ruremeza ko mu mashamba yo hafi y'umupaka y'u Burundi hari mirima minini y'itabi umusimuza makungu wahariwe kugwanya itabi ushitse mu gihe mu banyamakamba batazi mbere n'uwo munsi
aya mabyonse kubera tatabi sikuvuga yuko ari kubera ringwa nabi ni kubera tajyonwa nyene uko nyene
aya jana onzikana tajyonwa cha
aya ntabyo ndarimenya kabisa ndibaza sinzi ko baragicishije nka ku radio mugabo beshi baharimwe barinwa batabitsi
none abanywa itabi baziki kunkurika izizajyo nze imana Fatuma twamusanze mu isoko nkuru y'imakamba aho dandariza ubugoro tuti none ko ubudandaza ukongera ukabunywa nkurikizi ku magara ya urabona na wati
na ingwara ni imwe je ndagera ko sababu je ndaragwa jumwana ingwara yo mu mupaka mavumuna ndagumvugije mu byo mu bitaro harazi umuntu aranyirura avuga ati uwo mwana wawe ukora ubugoro ruge n'umunusisha ubugoro ubu nta munusisha bwa bugoro ubu afite imyaka 28
mu gice bagurisha mu itabi ry'igitsibo naho nyene ntibemera ko itabi rifite ingaruka ku magara y'abantu mera abanyanka w'imyaka 70 amaze imyaka 30 adandaza kandi anywa itabi
ubisanzwe jewe kuva ndanze itabi yankororirankoroza n'umunsi n'umwe kandi jewe ndabona ko rimfitiye akamaro kuko umuryango urawe yinduguye
mugenzi we bakorana Ndayizeye Elize amaze imyaka 40 anywa itabi ati ahubwo agatabi karanamfasha
natangwe kunywa itabi je papa nari mfite nk'imyaka 12 akambwira ati kenda uzingira itabi mfite imyaka 30 agenda nkazinga nkajya kuzinga naje nkacyamaza nkakihako kandi kuva nakanwoye nakarose nta mahoro ndonka kandi nta ngwara ndatogwa itabi
Elize aremeza ko hari naho muganga aguhanura kunywa agatabi
mugabo itabi naryo akeshi nakeshi niyo ugiye kwa muganga barashoboye kugutora indwara yo kunywa itabi kugira ngo uguvumuna kugira ngo uwo muntu ukire
nze imana Fatuma twamubajije tuti none nabwo bufise ko abantu bazohava bahe bitabi ukabura bagushorera na wati
sinzirabwa babyimviye bogabanuka cyane bakongezeka abantu benshi bavuga ati narose agatazi sishobora gukora akazi cyane sinjyama none umva nk'uyo yashobora kugihemba
abo bagurisha itabi ry'ikirundi ridahinguye bemeza kandi ko itabi ribi ari riva mu mahinguriro
itabi ntangaruka yagene bifita kuko iri n'ibyo birimira siko ingaruka mbi ndibaza iyitokera ni mu mashigerete yatwara nk'imyaka yari hariya mu mati yayikezongo niyo usanga yamwe barazinze yarabunze ariko iri tukarikora barishukwezi bakajyanikira amezi abiri bagasha bagenda barinywa
mu ntara ya Makamba abagura itabi babandanya bagabanuka kuko abarinywa bakiri bato nabo bagabanuka mpera abanyankati nta gwaruka tubona ruza kudushorera
ndashobora kwakira nk'abana batumwe n'abavyeyi bafise nk'imyaka 50, 70, 60 nibo nakira ariko abo bana baza kurigura baba batumwe n'abavyeyi ntaryo banywa nk'ufise imyaka 15 canke 20 ntaryanywa
Ndayizeye Elize yibaza ko itabi ry'igitsibo ritabanga ukira ugwaruka
reka ugwaruka gwiko naho ngo urumva ngo ribagita ngo nitwe numbombeke uwo mukuru zingati manza kwicara bagacha bigomera ngo kubapfunga fresh yari kwavuze bati kubera dukenye ngo twinwe riri dukura mu miramiko itatu cyankine
mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganje wa magara y'abantu no kugwanya sida kuri uno munsi wahariwe kugwanya itabi ashikiriza ko kurima itabi byonona ubuzima bw'abarinywa nabo baritumurira ko bitera ingaruka mbi nyinshi harimo indwara za kansere yo mu mahaha mu muhogo yo mu rwagasha amafyigo agasabo kumwanda muto igitereko mukanwa no kuminwa umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvinze Imana amenyesha kandi ko kunywa itabi bihungabanya ibidukikije kuko hakoreshwa amazi y'umurengera amashamba agahonywa kugira ngo haboneke aho barimo itabi bigatuma n'ibigega by'amazi yo mu kuzimu bihungabana ihimbazwa rero ry'umunsi wahariwe kurwanya itabi na Karyo ko guhamagarira ibihugu guhindura uburyo bwakoreshwa mu kuririma bugashirwa mu burimyi bw'ibifungurwa bifitiye akamaro abantu umushikiranganje w'amagara y'abantu atera akama Barundi guhagarika kurima kudandaza no kunywa itabi kugira ngo amagara y'Abarundi abe meza.
Eka dushimire mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye yarahejeje kudusomera ku vyitabi mu gihugu c'u Burundi tukivuga rero kuri no musi wo kunwa itabi no kuzirikana mabi sumuso kunwa itabi mu ntunge mu mbura no musi wo kuzirikana amabi aterwa n'itabi mu gihugu c'u Rwanda hari bamwe mu banyagihugu basaba ko itegeko ribuza kunywera itabi ku mugaragaro rikurikizwa kuko bibangamira ubuzima bwabo ni inkuru ya mugenzi wacu Gloria Twishim.
Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima OMS gitangaza ko nibura buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni 8 bapfa bazize kunywa itabi. Iyi mibare igaragaza ko abarenga miliyoni bataba barinywa ariko bakicwa n'umwotsi uturuka mu barikoresha. Mu Rwanda naho imibare y'ikigo gitanga amakuru ku bijyanye n'itabi Tobacco Atlas yo mu 2015 igaragaza ko nibura abantu barenga 300,000 biganjemo abagabo banywa itabi buri munsi, benshi bananywera mu ruhame nk'uko bigaragara iyo usuye uduce dutandukanye. Icyakora ibi bihabanye n'itegeko nimero 8 akarongo kaberamye 2013 ryo ku itariki ya mbere Werurwe 2013 ribuza kunywera itabi mu ruhame, ahakorerwa akazi cyangwa ahahurira abantu benshi nko mu nyubako zikorerwamo, mu rukiko n'arukikije, mu nganda, mu cyumba rusange cyerekanirwamo filimi, ikinamico na videwo, mu bitaro, amavuriro n'ibindi bigo by'ubuvuzi n'ahandi. Byiringiro Jean-Élise ni umuturage wo mu mujyi wa Kigali twaganiriye kuri we ngo kunywa itabi ntimusaba kujya ahiherereye, aratubwira impamvu.
Ariko kubera nyine hari uwahanwe bikanyura mu itangazamakuru babonye ko bihanirwa. Sorero ni nk'ibi by'itabi naryo kubera ko nta muntu bahanirwa kubera ko yarinywereye mu ruhame ngo bijye kuri social media. Niyo mpamvu abantu ari hose umuntu arinywe, wenda gusa hari abantu bo mu tubari iki cyose ndetse ko nubona televiziyo inyuranyije
ngo ibi kuri Mutuyimana Marie Chantal wo mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu si byiza ku buzima bwe kuko bimugiraho ingaruka.
Njye nyine numvaga ngo numvaga umutima wose uzamuka ngumva sinzi ko ndimeze nyine mu mutwe nkabona namera ngo umuntu wafatwa na kaberetwa niko nabivuga. Hari n'igihe nyine dushobora tubabonaga tukanicarira wenda karenga kugira ngo ikintu ku kimanze cyahita mu muhanda umuntu abona agenze.
Iki kibazo Mutuyimana ahura nacyo agisangiye n'umubyeyi Aisha wo mu murenge wa Gisenyi.
Niba wumva bikubangamiye uriya mwotsi urakubangamira kuko ushobora no kukuriramo indwara utarimo kandi kubera uriya mwotsi ushobora kugutera indwara.
Aba baturage bombi basanga ibihano biteganyijwe kuri iri tegeko biramutse bishyizwe mu bikorwa byabafasha kurinda ubuzima bwabo.
Byadufasha yakumira indwara zituruka muri ibyo byose
byafasha benshi nese n'umwe nibabiri byafasha ni benshi nese nga guca umuntu wanywa itabi mu kimwe ngo abe na by'urumogi uzi guca umuntu byamutera ikibazo ndo byamutera ikibazo kubera ko aba yayobye
yakoze. Dogiteri Nsabye Amahoro Emmanuel ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro bya Gisenyi asobanura ko uretse indwara z'ubuhumekero umwita bahura nazo hari n'izindi zishobora kwibasira urikoresha.
Indwara zigendanye n'umutima se, indwara zigendanye n'indwara zo mu maraso, indwara z'igihe kirekire z'igihaha, ibyo byiciro cyane cyane mu ndwara zigendanye n'umutima rero cyane cyane inkuta iyo rinywe igihe kirekire ashobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso bita hypertension. Hanyuma hypertension nayo irashobora guteza ibindi bibazo yaba ari indwara y'umutima nyirizina cyangwa kigatera ibibazo byinshi. Urumva ko ni ikintu kitari kiza.
Umuganga asaba abarikoresha kurireka nubwo biba bisa n'ibitoroshye kubera akamenyero, atanga inama z'uburyo byakorwamo.
kurikitavi ni process nivuwa ngu vigenda volvoro kujezu vuryo niwari dozo afatagari yu tuviri tutasutune tutamu jendu gawa nya kujezu jihe utakiri shaka nivuwa ngu vijawa vijizwa umunare vigenzo ye amaze kumva ubugitavi amaze kusowa nukiruwa uingaru kazirimo agafatu mnanzu agateri nambi akajira korea nwa ichurori za nubili nivuwa ngu nari vune kenshi anarisha akarivu urate asa jilagute
twashatse kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu Rwanda John Bosco Kabera ngo tubwire impamvu ibiteganywa n'itegeko ryo kunywera itabi mu ruhame bidakurikizwa ntiyadusubiza. Ingingo ya 13 y'itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame riteganya ko mu gihe hatubahirijwe itangazo nyinyubako cyangwa ucunga inzu yatanze rijyanye no kutanywera itabi mu ruhame cyangwa atabigenewe havuga mu ngingo ya 11 y'iri tegeko ashobora guhita amufatira icyemezo cyo gusaba umuntu guhita ahagarika kunywa itabi no kumwereka ahabugenewe no kwitabaza inzego z'umutekano iyo uwo muntu yanze gukurikiza ayo mabwiriza. Uretse ingaruka z'indwara zitandukanye ukoresha itabi ashobora guhura nazo bishobora no kuzana amakimbirane ndetse bigateza umukene mu muryango. Inzobere mu buzima ziba ku itabi mu Rwanda yaramutse ricitse burundu byagabanya ifu ziterwa n'indwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi. Gusa ku rundi ruhande ibisa naho bidashoboka ku gihugu cy'u Rwanda kuko kigemura ndetse kigakura umusoro mu ikoreshwa ndetse n'ihingwa ry'itabi. Muri raporo y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko mu mwaka wa 2013-2014 itabi ryinjije u Rwanda imisoro ingana miliyari 5. Mwaka wa 2014-2015 aya mafaranga yarazamutse agera kuri miliyari 5, naho mu 2015-2016 amafaranga itabi ryinjiza u Rwanda yageze kuri miliyari 7. Kugeza ubu kandi umubare w'abapfa bazize itabi ni munini kuruta abapfa bavuka, abicwa na sida ndetse n'abiyahura. Kugeza ubu mu Rwanda itabi rigeze ku mafaranga y'u Rwanda 150. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Gloria Tuyishime tugu kengurukire na inabice ku masonga nkitangura inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu yatangaje ko yabereye mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko Republika Demokarasi ya Kongo yemeye kongera ikiringi inteko zo mu muryango wa EAC ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu seruko bwa Kongo. Umenyesha makuru wa Eloge wirika neza tufitiye ibindi kuri no nkuru.
Mwiyo nama hakimu nda hiyo zibze gira wili zume mwanga mkuru wa yase munya Kenya Peter Mutuki Mazuki Rose ukwali babiri na wakenyezi Aneti Mutawese Mwemba Muganda Kazi Hamwe na Andrea Gwer Akir Marwes Omri Sudani ya Majepo. Iki huku cha Republikani ya Demokrasi ya Kongo giheruka kunjira mwuryango wa yase kikawa kita seruki kwa munze gozo sezao chari kila muse kilo onswabu serukizi mwise nare yu utunga na yase. Inyasika yemba kasanda niwe mcha manza turuka mwuri Kongo alwegu sasa yarusha muri Tanzania kucicaro curwa rukiko yose ntare kandi yarongejwe icegera cy'umukuru wayo. Umunyarwanda kazi yanita mugeni yagiye fatikanya no Burundi n'etoka yobera ku burongozi bw'iyo sentare. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe ari we aramutwa mu muryango wa yase muri kino kiringo muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cyane kwitaho ibibazo by'umutekano w'abanyagihugu bihugu yugize. Umukuru w'igihugu cya Kenya William Ruto igihugu ciwe ikomokamo mugabisha w'ingabo za yase ziri mu buseruko bwa Kongo akaba ari nawe umukuru w'igihugu wenyene yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama yavuze ivyo bashitseko mu mwiherero. Yakeje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezweko mugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo maze atangaza bitari bizwi.
We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate.
Dufasha kanya kugira dukeze leta ya Kongo yemeye kongera ikiringo cy'inteko za EAC mu kindi kiringo cy'amezi atandatu hamwe n'ibyo twasezeranye muri kino gitondo kumuhari M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho igiye mu minsi za kuja mu bibanza byo kwegeraniriza uwamwe. Birakwiriye kandi n'iby'agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa Kongo ryatanze umwimbo mwiza yabaye ingingo ikwiriye. Two kwemeza ko ibibazo Kongo imaze imyaka 20 ihanganye nabyo biri mu nzira yo gutora umuti. Haracana impinga ndende n'ivyo mugaturavye ibyashitswe ko mu mezi atandatu aheze twovuga dushize amanga ko twese na cane cane abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo ko bafise amahirwe yo kuba mu mahoro n'ituze.
For us and especially the people of Eastern DRC to enjoy peace and stability.
Itangazo ryasozere yo nama ryavuze kiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ariko kandi Mazuki yavuze ibindi byumvikanyweko.
The summit directed the East African Community Regional Force as follows.
Inama yanzuye ko ingabo za EAC zicungera uturere twahoramo M23 n'indi migwi kwirukana M23 n'iyindi migwi nyeshamba aho bakiri gucungera abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba no gukorana n'abakuru b'ingabo MONUSCO n'abandi begwa n'iki kibazo kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya Rumangabo izegeranirizwamo M23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifise ibihagije.
Inama y'Ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose byerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwara miheto mu buseruko bwa Congo. Eroje Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Kuva itariki ya 10 y'uku kwezi sentare y'abanyagihugu Cour d'assises mu Gifaransa i Paris mu Faransa irikwiraburanisha umunyarwanda yitwa Hategekimana Philippe yagirizwe ibyaha bya genocide na ndengera utungane uwo munyarwanda ni wa gatanu asambiye mu butungane bw'u Faransa kuri genocide yakorewe abatutsi muri ico gihugu mu 1994 hibindi na Thomas Kamirindi.
Hategekimana Philippe afite imyaka 66 y'amavuko. Yarazwi no kwizina rya Biguma. Yari umujandarme inyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yari afite ipeti rya adjudant chef, yungirije capitaine biri ku nzira, wari komanda wa gendarmerie Nyanza. Yageze mu Bufaransa mu 1999, imyaka 5 nyuma ya genocide, asaba ubuhungiro arabuhabwa ndetse abona n'akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Bretagne mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubufaransa. Mu 2005 Hategekimana Philippe yabonye ubwenegihugu bw'Ubufaransa ahindura izina afata irya Philippe Manier. Mu 2017 amenye ko ubutabera bumushakisha yahungiye muri Kameruni. Niho yafatiwe mu murwa mukuru Yaounde mu mwaka wakurikiyeho biturutse ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi z'ishami rishinzwe ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko rukuru rw'i Paris. Nazo intandaro yazo ni ikirego cyaturutse ku muryango udaharanira inyungu wiyemeje guhiga abakekwaho ibyaha bya genocide baba mu Bufaransa witwa Collectif des Partis Civils pour le Rwanda CPCR mu magambo magufi. Kameruni yamushubije Ubufaransa mu 2019. Kuva icyo gihe arafunze by'agateganyo. Umushinjacyaha arega Hategekimana Philippe alias Philippe Manier gutegura no gushyira mu bikorwa genocide by'umwihariko kwica cyangwa kwicisha Nyagasaza Narcisse wari burugumestre wa komine Ntyazo yari yegeranye na Nyabisindu, umubikira witwaga Mama Augustini n'abandi batutsi barenga 1300 mu byahoze ari komine Nyabisindu, Ntyazo na Rusatira muri Zari Songa by'umwihariko. Hategekimana ahakana ibyaha byose ashinjwa, nyamara biramutse bimuhamye ashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Yunganiwe n'abavoka batatu bitwa Emmanuel Altit, Alexis Gage na Fabio Lot. Urukiko rwateganyije kumva abatangabuhamya barenga ijana bo ku mpande zombi, ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero no ku ruhande rw'uregwa, abenshi muri bo bavuye mu Rwanda. Ruteganya kandi gupfundikira urubanza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuje. Mbere ya Biguma, Hategekimana Philippe alias Philippe Manier, ubucamanza bw'Ubufaransa bwaburanishije ibyaha bya genocide ku bandi Banyarwanda bane. Mu 2009, urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje ku rwego rwo hejuru ari narwo rwa nyuma igihano cyo gufungwa burundu kuri Ngenzi Octavien, wahoze ari burugumestre wa komine Kabarondo mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo, n'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya Barahira Tito wari burugumestre wa Kabarondo kuva mu 1977 kugera mu 1986, bombi baburanishijwe mu rubanza rumwe. Mu 2018, urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje kandi burundu igihano cyo gufungwa imyaka 25 kuri kapitaine wari waravuye ku rugerero Simbikangwa Pascal, wahoze ari umwe wakozi bo hejuru b'urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwitwaga Service Central de Renseignement mu Gifaransa. mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize w'2020
mudutunge muturane murumvise ko ada mugenzi wacu Thomas Kamirinda adahejeje kutudondagura ayo mazina yose ariko ndabatumire muze kuyumviriza mu gitondo mu makuru iyo mu gitondo umwanya nturi ku ruhande rwacu ndamushimire nongera ndabatumira kuza kurika iyo nkuru iwe yose yuzuye saa 11:33 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Diane Ninahazo ni jewe nari kuri mikro yakoze na Diata Hana Junior Joe bari mu hinga bw'ivyuma tubike banure tubifuriza kugira umugoroba mwiza mu banki no mu vyanyu murara haryana hataryana hararumwasi.